mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidel Niyongabo, ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa.
Ushimi wanji ni mvyeyi w'ibirambo yose. Iyo habaye ikibazo umuntu afata umwanya wo kwiheza icyo kibazo. Tuzoza turabe mbega aya madosiye y'imuntu wasigaye yashize. Koko birasa niba bavuga bati baturenganije.
Uwo ni Terence Ntayiraja avugira ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu Burundi ku kirego cha Jacques Bigirimana ayoboye FNL yemewe na leta. Yagiriza agatongwa sa kumutwara amazina n'ibimenyetso by'umugambwe mu gushinga umugambwe FNL amizero y'abarundi.
Ntibyitiranwa bari yabitwa Force Nationale de Liberation. Bewe twitwa Front National pour la Liberté. Ibyo ni bintu bitandukanye cyane gose. Kimwe hari abashaka kwibaza ati indome zirasa mugabura bizi yuko indome zigize ururimi ntizongerekana kubera havutse uyu canke havutse uriya. Ziguma ari za zindi mugabo uko zipanga ukuranwa amajambo ibihumbi n'ibihumbi.
Ubone agatano rwasa ku birego bya FNL yobowe na Jacques Bigirimana. Tubafitiye n'inkuru ku banyagihugu baba ku nkengera z'ikibuga cy'indege cya Kamembe mu burengero bw'u Rwanda basaba ubutegetsi kubaha inyishu canke isiguro itomoye ku bibazo bamaze mu myaka 40. Turavugano uko gusubiriza ibihano byo gupfungwa ibikorwa by'iterambere rusange mu ntara ya Ngozi mu Burundi. Amakuru yahere mu Burundi aho bushikiranje bw'intwaro iyo hagati yo mu gihugu hagati bwemeza ko Jacques Bigirimana ayoboye FNL yitwaye muri ubwo bushikiranganje yemeza ko agatongwasa yamutwaye amazina n'ibimenyetso by'umugambwe mu gushinga umugambwe FNL amizero y'abarundi. Terence Ntayiraja avugira ubwo bushikiranganje avuga ko byose bizokwigwa mu kuvugana n'impande zose kugira haboneke umuti ku neza y'abarundi bose. Ibindi kuri inkuru twumviriza umenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Nkuko biboneka ku makete yo kuwa 13 kwezi kw'icyenda 2018 bikemezwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo mu gihugu hagati, umugambwe FNL userukiwe n'umunyamabanga mukuru Jean Ndende Mubandi warandikiye umushikiranganje w'intwaro yo mu gihugu hagati aho akana kwibwa ibimenyetso n'izina ry'uwo mugambwe. Muri iryo kete abarongoye FNL bemeza ko FNL amizero y'abarundi yatangujwe na Gatondwasa ibatwaye izina kuko arivyo bakoresha mu kuramukanya. Ikindi bavuga nibijanye n'ibendera hamwe n'amategeko asa. Uyu mugambwe ugasaba ko ababijejwe bo kwisunga urupapuro rw'inzira ruheruka gutegwa ku mukono rubuza ko haba imigambwe yitiranwa kuko ivyabaye vyajese mu gihugu hari ibibazo. Mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati baremeza ko iryo kete baribonye. Terence Ntayiraja avugira ubwo bushikiranganje yemeza ko atakibazo kiburi inyishu ko ubushikiranganje avugira buzoshira imbere kuvugana n'impande zose, naho yemeza ko hari n'abandi bavuga ko gwasagato yakoresheje ivyabo mu gushinga umugambi.
Ubushikiranganje wanji ni umuvyeyi w'ibigambo yose. Iyo habaye ikibazo umuntu afata umwanya wo kwiheza icyo kibazo. Tuzoza turabe mbega aya madosiye y'umuntu wasigaye yashize. Koko birasa niba bavuga bati baturenganije. Turabe ko atabizina ry'abandi yoba yatwaye canke atabindi bintu byo babibuze. Kuko tuba tubibonye twe turavugana n'ababije ingere byo kugenda. Nimba ivyo kosogwa bikosogwa. Dusanze ibirego bidafashe kubahiza nk'abandi ariko menga saba gusa ndagira ngo ukora bumenye ngo n'abandi ko ndaraba baza baravuga ibintu byabo birimo hazoba kwiheza iyo dosiye y'umugambe barabe rwasaga ko gushinga ntabe kwiheza ibirego bya Jacques Bigirimana nabo bandi basozo batanze ibirego usanze koko ari amatati turabe ingene umuti uboneka kuko nta kibazo kitagira inyishu.
Abajije kubijanye n'amazina y'umugambwe mushasha ko atazoba kwitiranwa na FNL yahora irongowe na Jacques Bigirimana agatongwasa aravuga ubutandukane buhari akemeza ko abitwaye ibyo bavuga tafatiro bifise
nta confusion ishobora kubaho. Ntibyitiranwa bari yabitwa Force Nationale de Liberation, bewe twitwa Front National pour la Liberté. Ibyo ni ibintu bitandukanye cyane gose. Kimwe hari abashaka kwibaza ati indome zirasa mugabura bizi yuko indome zigize ururimi ntizongerekana kubera havutse uyu canke havutse uriya. Ziguma ari za zindi mugabo uko zipanga ukuranwa amajambo ibihumbi n'ibihumbi. Kiretse abo bashatse kuvyitwaza kugira ngo badindize ibintu canke baburizemwo. Mugabo ivyo navyo nibaza yuko nabo nyene barakeneye yuko umwuka wa politike umera neza gusumba uko byahora. Nibaza yuko ivyo batoza kuja mu ngorane nkamwe nizo zoba ari impari zagira ico zishobora gushikako nabo.
Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya aho ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati buzohera inyishu mushinga amateka gatondo rwasa kubijanye n'iyemererwa ry'umugambwa arongoye. Terence Nahiraje anatanga ikiringo nyezina asaba basavye gutenyenya akabizeza ko naho ho bari bibazo bizotorerwa umuti.
Umwanya wari wowo abarundi barafite kuja hamwe bagashinga umugambo canke ishira hamwe bakabisaba. Iyo bisavye birashaka kunyuka canke bigateba bivanye n'ingene hari bigenda birakosoka muri iyo dosiye kumbe bitameze neza. Usaba umuntu arasaba akarindira akaba umwanya kugira kwihweza. Hanyuma se bavuga ngo ikiriki canke kiriya giheze ngo ntaho bacemera umuntu kandi n'abandi bashongira umugambo bakabisaba. Nibaza yuko umuntu wese arihangana tuzogenda turavugana nabo reka twihweze amadosiye yabo nabo bitwaye turabe ibirimo. Tusanze harimo ingorane tuzoganira na bene ivyo buri gutora umuti urama atakujyanisha abarundi.
Umushinga mateka gatondo rwasa yatowe mu runana mizero y'abarundi nk'uwigenga yashikanye ibisabwa mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati kugira umugambwe wemeregwe gukorera ku mugaragaro ku wa 14 ukwezi kw'icyenda 2018. Ni mu gihe yari yatunganije inama y'ugushinga no kwemeza amategeko agenga umugambwe FNL amizero y'abarundi ku wa 12 ukwezi kw'icyenda 2018. Umugambwe avuga ko ashinze kugira azahiganwe mu matora ya 2020 kukubwirizwa shingiro rishasha ritemera inane z'abigenga. Ibujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Remo. Mu Rwanda naho aba bakunkengera z'ikibuga c'indege ca Kamembe mu burengero bw'igihugu basaba ubutegetsi kubaha inyishu canke ziguri tomoye ku bibazo bamaze mu imyaka 40. Bavuga ko kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na 85 babandanya kubwirwa ko bazokwimuka aho baba ariko gushika ubu akaba atakirakorwa. Umumenyesha makuru wacu Temisocre Mutijima yabagendeye akaba adufitiye iyi nkuru.
Natangiye kuvyuma mu myaka 14.
Ubu ufite imyaka ingahe?
50 hafi 60.
Bababwira ko habaye iki habuze iki?
Bahora batubwira ngo zatumura.
Numwe muri abo baturage batuye mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Kamembe. Aha aratugereranyiriza igihe yatangiye kumva gahunda yo kubimura ivugwa. Aha batuye ni mu murenge wa Kamembe rwagati mu mujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Icyakora witegereje inzu zihubatse zihuriye ku kintu kimwe, zose zirashaje bigaragara ko zimaze imyaka myinshi ndetse urabona ko hari n'izenda guhirima. Nyamara si uko bene zo badashoboye kuzisana cyangwa se ngo bubake izindi, ahubwo nta burenganzira babifitiye.
Hano harimo abantu bafite ubushobozi bwo kuba bagenda bakaka igishushanyo akubaka inzu zijyanwe n'igihe, ariko hano ni mu kibuga kuko igishushanyo barakitweretse batubwira ko cyateguwe kandi abagitegura pe ni abatureberera kure. Ntacyo twahinduraho, twe twasabaga ko yenda bagikoze batitaye ko hari abaturage baciriritse bagiye bahari nabo bafite ubwo burenganzira bwo kuba yenda babona ubushobozi bwo kuba bahatura kuko bahavukiye benshi. Umuntu yarahavukiye yarahatuye naye mbagiye kwaka icyangombwa cyo gusanura inzu ye bakimuhe.
Uku gushyira ubutaka bwabo mu gice cyagenewe kwagurirwamo imbago z'ikibuga cy'indege cya Kamembe bo basanga byarabubambuyeho uburenganzira kandi bukiri ubwabo. Hakozwe igenagaciro ku mitungo yabo inshuro nyinshi kugira ngo bimurwe, ariko ibyo bigahera mu mpapuro gusa. Iriheruka ryabaye mu mwaka w'2023.
Bamaze kutubarira banatujyana ku kibuga cya Komanda turasinyira amafaranga batubariye. Biza kuza kurangira amasezerano y'ubugure arangiye. Turadekarara twandikira Minisiteri Kigali. Badusubiza ko ngo amasezerano ngarangije amezi 6 y'amasezerano y'ubugure atabayeho ubwo amasezerano ngabapfuye. Kugeza amaginga yatwicaye nta gisubizo tugira.
Kwezi mugira rero abantu bose bangaba bari barasinye ariko byananiye bagakomeje kongera kwa nubundi birananirana. Kuduha amafaranga byaranze kuduhereza ku masambu yacu natwubaki nabyo biri kwanga.
Guhezwa mu rungabangabo kwaba baturage kuratuma n'ubutaka bwabo butakaza agaciro kubakenera kubugura ibyo basanga bibaheza mu bwigunge.
Kubera ibyo byose byabaye hano nta muntu waha agaciro aha, nta muntu aza kugura aha ngaha bitewe nuko yaje kugura avuga ngo ikibintu mbogo z'ikibuga. Nta mafaranga tukibahaye.
Nyine hari nk'umuntu uzaha akabona hari ibibanza byiza byo kugura, nyuma akamenya amakuru yuko turi mu mbago z'ikibuga ashobora gutanga amafaranga ye bikazarangira ahombye akongera akigendera. Kandi muri abo bose ni bamwe wenda baza bahashyira inzu zigezweho bigatuma tunagira imihanda igezweho. Ubu hano iwacu mu minota 10 bugeze kuri kaburimbo, ariko iyo imvura iguye ukuramo inkweto ukamanuka n'amaguru, nta moto yahagera nta modoka. Ni ibibazo mbese turi mu bwigunge.
Bityo rero bagasaba ubutegetsi ko bwabakura muri icyo gihirahiro.
Nimba ikibuga wenda kibona tukibogamiye batwimura tukareba handi handi tujya tugasigira ikibuga imbago zacyo. Kuko nyana tashya muri 85 n'ubundi batera imbago batubwira ngo bagiye kwimuka. gutya nakwereka ahantu imbago bajyanaga bazitera batera batera imyaka ibiri yashira bagatera imbago imyaka ibiri yashira bagatera imbago ngo bagiye kutwimura none dukandagiye muri 2018 natashya hano muri 85 izo mbago zihora ziterwa tubarirwa ntitwishyurwe tuzahora gutya se tuzageza ryari mutubarize
nubwo zitatanga igihe nyirizi nibyo bizaba byakorewe inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zirizeza abo baturage ku iki kibazo kigiye kubonerwa umuti Bwana Kayumba Ephraim ayobora ko karere
imbago z'ikibuga cy'indege ejo twavuganaga n'ikigo kibishinzwe batubwira ko bagiye kuzisubiramo kuko mbere bari bafashe ahantu hanini mu gihe cyo gukora igishushanyo munira cy'umujyi wa Rusizi kitubwira ko bagiye kugaragaza noneho imbago nyazo zaho bakeneye niba mara kuhagaragaza no kuvuga ngo ibyangombwa by'ubutaka by'abaturage tuzabihindura kugira ngo bamenye ko ahantu bafite uburenganzira kugira icyo bakoresha ahazaba hasigaye mu mbago z'ikibuga cy'indege twumvikanye ko bazahita babarira imitungo yabo bakabishyura kugira ngo bajye kugira ibindi bakora
ibibazo byo kwimura abaturage ku mpamvu z'inyungu rusange cyangwa se ziyubahirizwa ushanyo mbonera by'imiji byakunze kuvugwa cyane cyane mu rwa mukuru w'u Rwanda Kigali hakavukama kenshi ingorane zo kutumvikana ku bigomba guhabwa abimurwa nk'inyishyu y'imitungo yabo icyakora kuri aba bo muri Kamembe batuye mu midugudu igera kuri itatu bo bagaragaza kwisubikwa ry'ibikorwa byo kubimura ritigeze rituruka kuri iryo harira ry'agaciro k'imitungo ahubwo byagiye bisubikwa n'inzego z'ubutegetsi ku mpamvu bo batamenyeshwa yari nayo mpamvu babusaba kubakura muri icyo gihirahiro Temistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Turakushimiye Temesoko kuri iyo nkuru tugarutse mu Burundi. Haciye amezi abiri amasentare makuru yo mu ntara ya Ngozi atanguye gusubiriza ibihano byo gufungwa ibikorwa by'iterambere rusange Travaux d'intérêt général. Yaba umujekiriza manza mukuru wa parke yegamiye sentare isubiriramo ya Ngozi canke abahagarariye amashirahamwe aranira agateka k'abanyororo barabona ko hakiri inzitizi zituma ivyo bihano bidakorwa neza nivyo dushikirizwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
Mu masentare makuru y'Ingozi ibihano bikiye mu bikorwa by'iterambere rusange vyatanguye gutangwa mu manza zaciwe mu kwezi kwa gatanu uno mwaka ababihawe mu kibanza cyo gufungwa batanguye kubikora mu kwezi kwa gatandatu hari haciye igihe kitari gito intara ya Ngozi yaragizwe iyo kugeragerezwamo ivyo bihano mu mugambi wa leta wo kugabanya ubwinshi bw'abanyororo yamara vyari vyaratevye kuja mu ngiro Salomon Nibigira umushikiriza manza mukuru wa parke yegamiye sentare yasubiramo ya Ngozi avuga ko ivyo bihano ari vyiza ugereranije no gufungwa ku mvo zitatu biragabanura ubwinshi bw'abanyororo ubikora abikora yidegemvya ikindi nacho akaguma hafi y'umuryango uwagiriwe n'icyaha niwe yihitiramwo gufungwa canke gukora ibikorwa by'iterambere rusange umwe mu bahawe igihano cy'amasaha 720 mu kibanza cyo gufungwa atashimye kuduha ijwi avuga ko harimo akarusho amashirahamwe aharanira gataya k'abanyororo yari yarifuje ko iyo ngingo yoja mu ngiro uno munsi ayo mashirahamwe arakenguruka ako kigoro k'ubutungane jana y'abagabo ahagarariye mu ntara z'uburaruko ishirahamwe AVDP riharanira gataya k'abanyororo ni rimwe mu mashirahamwe yasaba ko ivyo bihano vyoja mu ngiro
turakenguruka cyane ibijanye n'izo ngingo zifatwa n'ubutungane na cyane cyane ko biri mu rukurikirane rwo kugabanya ibitigiri by'abanyororo bafungiwe mu mabohero atandukanye na cyane cyane ha mu karere ko mu buraruko kuko abategekanije gufungwa mu busho mu maprizo usanga barengeye cyane ibitigiri bisanzwe bitegekanijwe
umushyikiriza manza mukuru wa parake yegamiye sentare yasubiramo ya Ngozi avuga ko hari inzitizi zituma ivyo bihano bidakogwa n'ababihawe bose avuga ko kenshi ababihawe batabona ko ari bihano na mwari rya ababihabwa bari basanzwe baburana n'abidegembye iyindi ntambamye amakomini yategerezwa gutegura ibikorwa bikenewe mu migambi ariko ararangurira iwabo gutyo bamustantire bagaheza bakaza gusaba abakiriwe ivyo bihano kugira ngo bafashanye ivyo bikorwa umushyikiriza manza mukuru avuga ko amakomini ategera ubutungane ngo babikorane ku ruhande rw'abahawe ivyo bihano umwe tumaze kubona atonze kubikora avuga ko urugendo akora gushika aho abikorera rumuvuna uwo mugabo yahawe igihano cyo gusukura imbere y'ibiro by'intara ya Ngozi avuga ko ava muri komine ya Kiremba ni nko ku birometero nka 30 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi iyo nayo ni intambamye ishyirahamwe AVDP ribona kuri uyo mugambi
mu by'ukuri AVDP basaba yuko abo bantu bashiriwe ico gihano ko nini buri abajejwe intwaro botegura ibikorwa hafi yo muhiri wabo kuko rimwe turakunda kubona ko by'ukuri iyo umuntu yabwiwe ati tuzogenda gukora ikikorwa aha aliho babitoye ari kure ni intambamye kuko uwo muntu abazoba yakirirutse gihano bizomugora kugira ngo ashobore gushika aho hantu na cyane cyane ku buryo atabwafise
ubu tumaze kubona atonze kuri ivyo bikorwa bisubirira gufungwa aramaze gusaba ko vyokwegerezwa hafi y'imuhira nkuko nishyira hamwe ya VDP ribisaba ko ivyo bikorwa bibera kure umushikiriza manza mukuru avuga ko atakundi kuko ari gihano kandi bihitiyemo ishyirahamwe AVDP rivuga ko giteguye gufashanya n'ubutungane kugira ngo ivyo bihano bikogwe neza
AVDP mugabo izovugana n'ubutungane kugira ngo tuze turamenya hakiri kare abashiriwe izo manza kugira ngo araho bishoboka bishobore gufasha mu guharura ibijanye nayo masaha babashiriwe
kuba titabira ivyo bihano bahawe mu bikogwa Salomon ntibigira arongoye parake yegamye sentare isubiramo ya Ngozi abasaba ko bobifata nk'ibihano mu bindi bakabikora bitagenze ko nibigira arabagabisha ko bashobora gusubizwa ku munyororo Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Mwandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri Radio Ijwi rya Amerika amashyirahamwe 12 aharanira inyungu z'abanyagihugu societe civile mu rurimi rw'igifaransa aherutse kwandikira umunyamabanga makuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku vyerekeye ukuntu amahoro n'umutekano vyifashe mu Burundi yongera arashikiriza ukuntu yifuza ibiganiro vy'inshuro ya gatanu vyimirije vyotunganywa yamara irindi ishyirahamwe riharanira inyungu z'abanyagihugu Foricon F ryari yamirije Ryongera kandi ribeshuza urwandiko rwayo yandi mashyirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu rwatewe kwigwa ku muntu mukuru wa Force Vital Nshimirimana. Mbega uko kutabona kimwe ingorane za politiki hamwe n'ikibazo cy'amahoro n'umutekano bishobora gutera intambamyi ivyo biganiro vyimirije maze bigatuma ata amasezerano y'amahoro nyakuri apfundikwa. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije abashingantahe babiri Armenia yongere ayoboye ishyirahamwe ACAT Burundi hamwe na Gerard Akizimana arongo ishyirahamwe Foricon F reka dutangire twumviriza niyongere ku bintu yifuza ko byorangurwa mu mishikirano izo tumigwamwo abarundi mu kwezi kuza
byo kuri kugira ibiganiro bigende neza dushobore gushikaho aba masezerano akwiye agarika ubwicanyi buriko buraba hamwe n'onyango gato y'akazi na muntu nuko ibyo biganiro byohuza abarundi bose abarundi bafise ibyo bega muri ico kibazo cy'u Burundi hariyo abanyepolitike hariyo abaserukira leta hariyo amashirahamwe yigenga yerekana yuko hari ubwicanyi aganasaba na senare muzima kumumana byakuye kugura amatohoza ko yokurikirana abari ko barakora ivyo vyaha urumva abo bose bakicara hamwe bagatorera umuti ukibazo ariko ivyo vyose vyova mu gushaka kumuhuza hamwe n'umufasha w'umuhuza mu gihe bose bubona neza yuko bashaka gutorera umuti ikibazo cy'u Burundi
muravuze abarundi bose baje mu biganiro leta y'u Burundi ivuga ko hariho bamwe bagize uruhara mu gushaka gutembagaza leta bakabagirizwa ikabari no komitahe ibarondera kubahagarika abo kubwanyu boja mu biganiro
abo bategezwa kuja mu biganiro kuko urumva ne bafitaniye ikibazo na leta erega igihe leta ivuga yuko ari akurikirana ubutungane mpuzamakungu hama ubutungane mpuzamakungu ntibubafate kandi birirwa baratembe ni kwerekana yuko iyo mitahe atari mitahe ikwiye kuvugwa ko ari mitahe ikurikirana abantu kuko niyo leta nyene ibivuga benshi bari ku matohoza mpuzamakungu ya sentare mpuzamakungu mana byaha urumva ese abantu bocura banza abandi mu gihe bamwe bariko baravugwa mu bwicanyi bukogwa mu gihugu cy'u Burundi
mwikete mwandikiye mu nyamanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu musana bavuga ko abahuza bafite uruhande begamiye ivyo bintu nivyo
turamaze kubona yuko uravye abahuza uravye ifoto yabo ku kibazo cy'u Burundi urabona neza yuko abahuza bafise uruhande begamiye kuko badashaka gutorera umuti ikibazo cy'u Burundi ico gituma dusaba ubumwe bwa Afrika hamwe n'igifata cha ONU yuko bofata ibintu baga bagakurikirana ayo ivyo biganiro kugo biramaze kwerekana yuko uyu mwanya wose waciye abahuza berekanye yuko bafite uruhara bahengamiye ko uravyo yugo ca Tanzania bafite umufasha w'umuhuza ukabona ingene birirwa barirukana impunzi ukabona ingene birirwa baratoteza impunzi zahunze umutekano muke uri mu Burundi birerekana neza yuko atamahoro yova mu gihugu cya Tanzania ugiye gusanzwe cyamaze kwerekana ko umutekano uriho umutekano aho amakungu sinari muze amakungu mana byaha yuguriye amatohoza kubera ubwicanyi buri ko burakogwa usanzwe ubukwikana iyo sentare yatangaje cyane inyifato nk'iyo mu gihugu kirafatwa n'abantu bipfa ngo bariko barahuza abantu batazi
mu mashirahamwe murongoye muvuga rumwe murabona ko hashobora kuba amasezerano y'amahoro muri ibyo biganiro bavuga ko ari byanyuma kandi mutizeye umuhuza
icyo twasabye hari ibyo twasabye dusaba yuko umuhuza yogerageza ubwa mbere twasabye yuko ibyo biganiro bitosubira kubera mu gihugu cya Tanzania kuko twabonye ko igihugu cya Tanzania gitera mu kiyodo cy'u Burundi cyamaze kwerekana aho gihagaze mu gushyigikira leta y'u Burundi mu gutoteza abahunze umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi hama tukanasaba yuko ibyo bavuga ngo abakurikirwa n'ubutungane mpuzamakungu ntibojya mu biganiro mu by'ukuri n'ibyo kwitoza utunyoni umuhuza niwe avuga bita ibiganiro leta y'u Burundi n'umuburanyi mu bandi si watura abo baganira kuko umuhuza n'uwavuga ati uyategereza kuza ko afitaniye amatati na naka urumva iyo sibirerekana neza yuko leta umenga n'isi si jambo ivuga n'ishaka kuganira nabo bashaka kuganira kandi kanatsinda ufise amatati n'aganira n'uwo bakundana aganira ahubwo n'uwo afise ivyo bapfa acyo bituma dusaba yuko ibyo biganiro byurikiramwo bose abo bose bafise ingorane n'ubutegetsi bw'ubujumbura
mushana general Hakizimana namwe mwarandikiye ku igenekezo rya 13 y'ukwezi kw'icenda umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ikamwiyamiriza ibyanditswe nayo mashyirahamwe 12 mutubwire ibyerekeye ivyo mwashikije namwe
mu ishyamba tongo twarandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mbere turaha n'amakopi abategetsi batari bake aho twashizemo abakuru batari bake batwanditse mu ntumbero na cyane cyane twanditse twisunze ikete ryaruka kwandikwa n'amashyirahamwe avuga ko ariko arakora ariko atari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bavuga ko bimaze kugaragara ko ari amashyirahamwe aharanira inyungu za politiki ntavuga ko aharanira agace k'akazi na muntu mu gihe bo ibyo bandika bavuga ibyo batazi cyangwa se kubakurikirana na cyane cyane mbere bikagaragara ko abo bandika bari mu bahenda b'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI nabo bagasohora amaraporo atari yo mikete twanditse ku wa 13 itariki mu kwa 13 kwezi kw'icyenda 2018 mushyamba turongoye twarerekanye ko ibikubirandikwa n'aya mashyirahamwe atari byo twemera ko ibiganiro bihuza abarundi bikwiye kwama biba kandi bikwiye kwama bihuza abarundi koko ariko icyo duhakana ni uko ababyandika bo agomba kwerekana abatumirwa mu gihe abo bantu babyandika batari mu gihugu cy'u Burundi birumvikana ko nabo nyabuna badashobora gusubirira umuhuza cyangwa bari kumuhuza ibyo bakora mu gihe amashyirahamwe amwe tuyazi na cyane cyane nk'ishyamba turongoye zahengaho mu bijyanye n'ibibazo bya politiki ibyo bakoze cyangwa ibyo bafashije mu 2015 mbere bakavuga ko abotumirwa bo bari abadakurikirana n'ubutungane mu gihe tuzi ko kudahana bidakwiye kwama bisigatazwa mu gihugu na cyane cyane dufatiye ku kahise rero mu ishyamba turongoye twa twakoze amatohoza ya kahise ibyo twavuga ko twebwe nk'ishyamba gishinzwe kurwanya ikimenya n'akamaro n'amahama ibiganiro turemeza ko ari ngombwa kugira kumbure abarundi babandanye babana mu mahoro ariko twiyambeza kandi imvugo bavuga mu kete ryabo bari banditse ku itariki ndi ukwezi kw'icyenda aho bavuga ko Burundi burimwo injyane Burundi burimwo ihunyango ry'agatekazi na muntu yengeje mu bisanzwe bakavuga ko Burundi tafite amahoro twebwe nk'ishyamba gishinzwe kurwanya ikimenya n'akamaro n'amahama ubwa mbere twarerekanye ko ubutu Burundi uno munsi tuvugana gitekanye mu ntara zose n'amakomine yose twebuga nk'abahandi hagati y'akazi na muntu kandi babikurikirana na cyane cyane kandi
kuri icyo kibazo mushyira nahe Hakizimana muvuze ko hariho amashyirahamwe yabarongwa amashyirahamwe bari hanze aho nti ko barukubera icyo kibazo cy'umutekano kivugwa ni bose bafite umutahe bakurikirana
mu bisanzwe sinovuga ko ari ikibazo cy'umutekano barazi gituma bari hanze barabizi tubazinanye njye ndazikonda bazine barazi bya 2015 barazi ruhara rwabo ari nacyo gituma twavuga ko uno munsi hari mitahe ibahiga ariko twibwire nk'amashami yigenga icyo tuvuga gikuru nuko ubwa mbere abarundi bomenya kuvugisha ukuri nuko ubwa mbere buri murundi wese yomenya ko yabuvuga ko haranye agatakazi na muntu aguze ko agaharanira agashyiriza ibitari byo abari kwa gahungabanya ene cyo tumare mu kete twanditse twerekanye ko Burundi bufite amahoro n'ababikurikirana ibyo tubivuga nk'ishira muri bikurikirana turazi ko hariho nabandi bavuga ko atabikurikirana mugabo batakora bikurikirana twivuga nk'ishira muri se rero abari serukira aho twerekanye ko ibyo bavuga aho bavuga ko igihugu cy'u Burundi gifite impunzi ibihumbi amajana n'abarenga ariko tukatuzi ko kandi igihugu cy'u Burundi kidasiba kwakira impunzi zitahuka mukamuzi ko n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wa ONU mushingana Michel Kafando mu byo yari yashije yari yavuze ko Burundi bwateye intambwe turazi na cyane ibihe by'ubwarimwo 2015 rero nico bituma tuvuga duti uno munsi aho tugeze igihambaye si uko dusubiza inyuma igihambaye nuko tuvuga ibintu uko biri maze abarundi bakitegura neza kubana batimbataza intwaro ya demokarasi no kubahiriza agateka kazi na muntu ari bakavuga ko natacana abwi ibintu byinshi abavuga ko iby'abasoda bakavuga ko imbonakure n'ibindi twebwe turavuga ko nk'abarundi babikurikirana ibicyo kijyanye n'imbonakure kuvuga ko wabonye yambaye impunzi z'igisoda iyo ni aza ko biragoye cyane mu gihe tuzi ko inzego z'umutekano zifite indahiro zirahira kandi zifite n'abazirongoza
ego mu kanya gato bimushya naye Akizimana muri ibyo biganiro ndabona ko mufise byiyumviro bitandukanye ku kuntu umutekano kandi amahoro byifashe mu Burundi ivyo ntibishobora kuba intambamye muri ibyo biganiro vyimirije maze bikarangira ta kintu gifunditswe nkuko byagenze mbere
intambamye hagati y'abarundi na cyane hagati y'abaganira icyo nibaza gikuru nuko ubwa mbere abahuganira bose bamenya ko igihugu cy'u Burundi gitekanye amanyabuna abari hanze badahigwa n'ubutungane bakitegura gutaha kugira bategura amatora meza amatora ahurikiyemo bose
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanye kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Lambert mwiriwe neza muri hega Lambert
mwana tuvugana n'umusaza cyangwa cyabuzumbura
mura izina ry'ikirundi
Nzeyimana
Nzeyimana duga ku ijambo urafite ikibazo cy'imviro
cyane ni nice cy'imviro cyo kunganira
yego
ikibazo nari mfite amashyira hamwe mwavuze ko agira kuri 12 yaba yarandikiye umuhuza yarandikiye ishyama rya ONU misanzwe aye usanga ariko arashikuza ugasanga akavuga ko mu Burundi bikiga kandi mu Burundi vrema ubu n'umutekano umuntu ariko araba umuntu arabona yuko yanyu n'umutekano ashagiye kiratera imbere mushaka no gushyigikira uwo arongoye ishyirahamwe rigwanya ikimenyane n'akamwana wa mama yego yabiteguye neza
murakoze Rambe reka duhe ijambo abashinzwe twatumiye bagira icyo bavuze ku byiyumviro mushikirije bibiri cyane cyane abari hanze bashikuza no kuja no gutahuka reka dutangure kumushya na he Almere niyongere duga ku ijambo
urumva numvise ibyo ariko baravuga urumva nyene ko ari abantu bariko baravugira leta mugabo si kuvuga ko umuntu ari hanze ariho atamenye ibiriko biraba je nibaza yuko tuvuga tubivuga ku mugaragaro iyo tuvuze ko umuntu kanaka yanyurujwe akicwa n'inzego z'umutekano iyo baracyo bavuga yuko bitabaye cyane berekane yuko uyo muntu yishwe no gwakarago urumva ivyo nibintu nyene bimwe leta y'Amerika iravuga
yego minamwe mushya ntahe Akizimana mudugwe ku ijambo ku cimvu cyashikijwe na Lambert mukanya gato cha
murakoze ariko nagira manzi ngire kumbure umugenzanje ari kuri mikoro ko ubwa mbere atusa kuvuga ko nka cyane cyane giyo ndongo ishiramwe yishinzwe kwa kimena kamwe na mama ko mvuga nk'ubugira leta anagenda manzi ndayimubuze cyane agende mu mashyamwe yigenga nyaza ko iyo mbwira umusirambo na jiyo nambaye impuzu z'umugambo cyangwa indi mikuba by'umugambwe jiyo ndi mu mashyirahamwe yigenga ndahari ibintu za politiki kandi amashyirahamwe ariko akorera mu gihugu ishyirahamwe rishaka ko imbuga ibintu uko biri ikuba ko dutegereza gutandukana mu mvugo mu gihe na cyane cyane iyo bafite ahahengamiye mwibanditse basaba nagira nambwire ko harimo kwiyenda cyane no kurenga umurongo ama kandi bakaba bavuga ko naho bari inyuma barabikurikirana nigenda muhungu ndamubwire ko turabizi ko kandi ndabizi yewe ko batabikurikirana ari nacyo gituma mu byo bandika ari na hamwe usanga barenza imugo ndenza rugero
ibiganiro namakuru rero twa tubafitiye kuri isaha hani bigarikiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Tuboneye akanya kugushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri isaha. Uhagarikiye ibiganiro ni Edigwema kuri mikro mwari kumwe na Fidel Niyongabo. Tubashimiye mwese rero kuba mwaduteze amatwi. Mugire umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.